cyateza abatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Zacu mwiriwe neza mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. U Burundi n'u Rwanda bari mu nzira nziza yo kuvugurura umubano.
Cyambere no kuvuga nuko nta muntu n'umwe nta munyafrika n'umwe atagiyeho yabonye ibihugu byarifise ingorane bigiye hamwe bikayaga. Urumva rero na kanyamuneza Banyafrika bose na cyangwa abarundi banyarwanda.
Uyu ni ambasaderi Frederic Ngoga Gateretse ukuriye ishami rishinzwe gukumira amakimbirane mu muryango w'ubumwe bw'Afrika. Muri Afrika y'Epfo, Zangile Mafe ukekwaho ko yatwitse ingoro y'Inteko Ishinga Amategeko arashinjwa icyaha cy'iterabwoba. Naho hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, President Biden ashyigikiye uburenganzira bwo gutora kuri buri muturage wese nta kurobanura. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane. Ikaze, muri kumwe na Thomas Kamilingi. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Muri Afurika y'Epfo, ubushinjacyaha bwareze mu rukiko Zandire Mafe icyaha cy'iterabwoba. Mafe akekwaho ko ari we watwitse ingoro y'Inteko Ishinga Amategeko mu mujyi wa Cap ku itariki ya kabiri y'uku kwezi. Fidele Niyonga baratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Zandire Mafe yitabye sentare kuri dosiye abategetsi bavuga ko ari igitero yakoze kuri demokrasi y'igihugu. Yaza yagirijwe kandi cyese cyaha cyo guturira inyubakwa za leta mu muriro wadutse ku itariki zibiri y'ukwezi kwa mbere. Abashikiriza amanza batangaje ko icyaha cy'iterabwoba ciyongeye ko kubera yafatanywe bombe. Mu nyubakwa uwo muriro yagirizwa kuba yaradometse waturiye ari mwiza izubatswe mu mwaka w'1884 igihe intara ya Cape yatwagwa n'abakoloni b'Abongereza. Ingoro y'Inama Ishinga Amategeko mu gisagara cya Cape Town kaba ari ikibanza kigenderwa n'ingenzi cyane. Urubanza rwa Zandire Mafe wigijweyo gushika ku itariki 11 y'ukwezi kwa kabiri yategetswe gufungirwa mu kibanza cy'abantu bafise ibibazo byo mu mutwe. Nimba uko abamwunganira bamenyesheje ko afise ibibazo byo mu mutwe. Abantu batari bake bakoraniye hanze ya sentare mu gisagara cya Cape Town mu myiyerekano aho bavuga ko Mafe ari umwere. Inama Nshinga Amateka ya Afurika y'Epfo yaragize uruhara rukomeye mu kiringo cy'imyaka 30 irangiye mu gufasha gukuraho imigambi yacinyiza abirabure ku ntwaro karyanisha miryango ya apartheid.
Novak Djokovic, umukinnyi wa tennis w'icyamamare cyane ku isi yose, afite ikibazo cya visa ya Australia biturutse ko atigeze yikingiza COVID. Yaragiye mu irushanwa bita Australia Open. Fidele Niyonga barakomezaho adusobanurire uko biteye.
Ishyirahamwe ry'abagize umwuga gukina urukino rwa tennis ku isi ATP ryasabye ko ibintu bisobanuka kurushiriza ku bijyanye n'amategeko ayo kwirira kwinjira mu gihugu cya Australia. Ryasabye abakinnyi bagize gukina tennis umwuga kwicandagisha COVID-19. Djokovic yavuye mu ihoteli ifungirwamo abinjiye mu gihugu mu buryo budakurikije amategeko ku munsi wa mbere. Hari nyuma yuko sentare ikuyeho ingingo abategetsi bari bafashe yo gufuta viza yiwe. Yamara umushikiranganji ajejwe abantu binjira mu gihugu Alex Hawke aracyafise ububasha bwo gusubira gufuta viza yiwe akamwirukana mu gihugu bifatiye ku mpamvu z'uko aticandagishije COVID-19. Umuvugizi wa leta atangaza ko akiri karihweza neza ico kibazo. Ishyirahamwe ATP itangaza ko atacaha Djokovic yakoze ku kintu ashaka cyonyine ari ugukina tennis. Iyo shyirahamwe rimenyesha ko igihe Djokovic yaja mu gisagara cya Melbourne yabona ko abategetsi ba Australia bamuhaye uburenganzira bukenewe bifatiye ku mpamvu z'amagara yiwe bwo kwinjira mu gihugu mu buryo bwubahirije amategeko. Rimenyesha ko ivyabaye imbere y'uko sentare imwumviriza ku munsi wa mbere byagize ingaruka mbi ku mpande zose harimwo amagara yiwe hamwe no gushobora kwitegurira ihiganwa rikomeye rya tennis rya Australian Open rizotangura ku itariki 17 z'uku kwezi kwa mbere mu gisagara cya Melbourne. Djokovic aracyafise ibindi bibazo agikeneye kwishyura ku byo yatangaje igihe yasaba kwinjira muri Australia. Ni bibazo abantu bose barondera kwinjira muri icyo gihugu bategerezwa kuzuza iminsi 3 gushika ku minsi 7 imbere y'uko bashika muri icyo gihugu. Umushikiranganji wa mbere wa Serbia Ana Brnabic yaravuganye na mugenzi we wa Australia Scott Morrison ku telefone ku munsi wa mbere. Yashimikiye ku by'uko Djokovic akeneye kwitegurira ihiganwa rya Australian Open mu buryo bwiza. Yamara nta ruhande na rumwe rwagize icyo ruvuze ku by'uko niba bigishoboka ko yirukanwa mu gihugu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turiho kuri internet wa@akadomo radio yacu voa@akadomo.com no kuri YouTube voa radio yacu. amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere ku mubano w'u Burundi n'u Rwanda. Ejo kuwa mbere, President Paul Kagame yakiriye mu biro bye intumwa za mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. N'ubwa mbere kuva mu 2015 President w'u Rwanda yabonanye n'abategetsi bakuru b'u Burundi. Mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali yaduteguriye inkuru.
President w'u Rwanda Paul Kagame yarakiriye ku muhingamo ukuru wa mbere intumwa z'u Burundi ziri mu mushikiranganji ajejwe iby'akarere ka Afrika y'ubuseruko ugwaruka imico kama n'inkino mu Burundi ambassadeur Ezekiel Nirigira. Mu butumwa bugufi presidence y'u Rwanda yacishije ku rubuga rwayo Ugwiro Village yavuze ko ambassadeur Nirigira hari ubutumwa bwa president Evariste Ndayishimiye yazaniye mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame. Ubwo butumwa ntibwatomowe ubwo ari bwo. Ku rubuga rwa presidence y'u Rwanda ubutumwa buto buriko bubandanya buvuga ko ibiganiro vyabaye hagati ya president Paul Kagame n'abategetsi b'u Burundi byashimikiye gukomeza imigenderanire hagati y'ivyo bihugu. Ijwi rya Amerika yaragerageje kurondera impande z'u Burundi uwotanga amakuru arengeje ngaha ariko ntizaboneka. Gusa umwe mu begereye ibiro by'umukuru w'igihugu mu Burundi yavuze ko iyo ntambwe iri mu zindi sigiye kubandanya mu ntumbero yo kunagura burundu imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Uburundi n'u Rwanda yacanyemwo mwaka wa 2015 umwisi president Pierre Nkurunziza yitoreza manda itavuzwe ko rumwe n'impande zitandukanye. Uburundi bwagirije akatari gake u Rwanda ko rwagize uruhare mu gushaka guhungabanya umutekano w'ico gihugu no guhindaro abashatse guhirika ubutegetsi bwa president Nkurunziza. U Rwanda nago rwagiriza u Burundi guhindaro abashaka kugirira nabi ico gihugu. Hari bitari bike ivyo bihugu bimaze gushika ko kugira imigenderanire inaguke. U Burundi bwipfuza kuronka abagirizwa gutembagaza ubutegetsi bari ku butaka bw'u Rwanda mu gihe u Rwanda nago rushaka kuronka abo ruvuga ko bagambirije kurugirira nabi bari mu Burundi.
Tukiri kuri inkuru y'umubano w'u Burundi n'u Rwanda, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na ambasaderi Frederic Ngoga Gateretse ukuriye ishami rishinzwe gukumira amakimbirane akaba n'umufasha wa komiseri ushinzwe ibibazo bya politiki, amahoro n'umutekano mu muryango w'ubumwe bwa Afrika.
Mbere no kuvuga nuko nta muntu n'umwe nta munyafrika n'umwe atajyoherwa yabonye ibihugu byarise ingorane bigiye hamwe bikayaga. Urumva rero nakanyamuneza Abanyafrika bose na cyane cyane abarundi b'Abanyarwanda. Ikindi cya kabiri navuga ni uko byerekana cyane cyane uburongozi bwiza buhari muri ibyo bihugu byombi, kuko n'uburongozi bushyira imbere inyungu za bene gihugu zishaka yuko abantu babana neza bahahirana. Nagira rero ndafatiwe na kanya no gushimira izo ndongozi zafashe icyo cyemezo yo kugira ngo wubake ubabane na kare. Abarundi n'Abanyarwanda basanga ibintu byinshi n'abavandimwe n'abantu bahahirana n'abantu basangiye kahise n'abantu bashakana. Urumva rero ni ibintu byiza cyane rwose, kandi nibaza yuko ari akarorero keza ku bindi bihugu byo mu karere. Urabona hariho ibihugu byinshi bishamiranye muri iki gihe, nibaza rero ko bafatiraho n'akarorero kugira ngo bige nk'ibi bihugu bikemure ibibazo byabo atarinze kuza umuntu wo hanze aza kubijyamo. Kino navuga ni uko nuko naho abantu bashaka amahoro kenshi ntagura
Fred Ngoga, murazi ko ivyo bihugu mu myaka iheze kuva mu 2015 imigenderanire yatosekaye, eka ivyo bihugu bikaba vyarabandanije kwagiranya gushikira imirwi itandukanye igwanya ubutegetsi muri ivyo bihugu, ari u Burundi bukagiriza u Rwanda ko rwashigikiye abashatse kugira kudeta, u Rwanda narwo ukagiza u Burundi ko rushikiye imirwi ishaka gutera u Rwanda. Ivyo bibazo vyose bishobora kuba biriko birava mu nzira.
Je nibaza yuko uravye intambwe bagezwe ko, nibaza yuko ibibazo byose byaba byanavuye mu nzira, nibaza yuko bari kwabitorera bitabirava mu nzira, nabo bari kwabitorera inyishu. Hari ikintu gihambaye gushaka kubakana kubaka no kubana hamwe y'abantu bashatse rero bakayaga nta udatora ibibazo ku ngorane zihari. Icyo twavuga rero gihambaye cyane cyane sinibaza ko ari byo bapfuye gihambaye, abo ubundi twari dukwiye gushimangira ko nuko bashaka kubaka hamara iyo umuntu ashaka kubaka ingorane zatoye umunsi.
Mwavuze abantu batifuza ko imigendane myiza iba hagati y'ivyo bihugu, abo bantu muvuga ni bande?
Abo ntibagura kubera yuko iyo abantu batumvikanye harabironka mu inyungu hariho nkuko bizi abama bashaka konona umutekano mu karere bamabazunguruka hariho n'imigwi myinshi itandukanye mugabo nibaza yuko cyane cyane iyo uriko urondera amahoro hama ariho abatayashaka ibyo ni ibintu tubona mu bihugu byinshi bya Afurika rero turizeye kandi turabizi yuko abishoboye yuko baguma bari bagabo bakanuye kugira ngo imigenderanire myiza hagati y'Uburundi n'u Rwanda ije itere imbere kubera yuko uba Abarundi cyangwa Abanyarwanda ni ikintu anyotewe cyane.
Izo ntumwa zije inyuma y'ibindi biganiro eka iyindi mishyikirano yabaye hagati y'abandi bategetsi baseruka Burundi eka n'abaserukira u Rwanda ku bwanyu intambwe izo kwikiraniye
intambwe ntayo nzi mugabo icyo nibaza abantu benshi bashaka kubona bashaka kubona abategetsi hejuru bahuye bashaka kubona imipaka isubiye kugururwa nibaza kwinjira ari ibintu bihambaye cyane rwose ku banyagihugu bato bato bakumburanye kandi bashaka no guhahirana nibaza ko ari ikintu gihambaye kandi ndabona biriko birajya mu gucyo.
Ambassadeur Fred Ngoga Gateretse murakoze cyane rwose ku kanyamwa hari radio hejuru ya Amerika.
Murakoze kuba mwadutumiye.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Umwaka urarenze urukingo rwa COVID-19 rutangiye gutangwa ku isi yose, ariko hari abantu badashaka kurufata. Bifite ingaruka ku bantu bwabo no kuri sosiyete muri rusange nk'uko impuguke zibyemeza. Mugenzi wacu Eugene Mukankusi arabiganiraho na muganga Arsène Nzobandora, inzobere mu by'indwara zandura no gutanga urukingo. Asanzwe kandi ari icyegera cy'umuyobozi ushinzwe gukumira indwara zandura mu karere ka Kalmar kari mu gihugu cya Suède. Yatangiye amubaza icyo yumva cyaba gituma abantu batikingiza.
Ikibitera ahanini ni kubera ubunye makuru usanga kwiragirana ku mbuga zitandukanye. Akenshi usanga ari amakuru atavuye mu buryo bwo kwizera, bimwe ntibiba byatanzwe n'abashakashatsi. Icyo gituma rero ikintu nyamukuru ni uko abantu baba barakoze kwize incanco, abazikoresha, abashakashatsi ndetse bafatanije na mwebwe abamenyeshamakuru bogerageza kuza baratanga amakuru ku izi ncanco, kuko izi ncanco zimaze gukoreshwa n'abantu benshi. Ubu turazi ukuntu zikora, ingaruka mbi ni nke cyane rwose z'umuntu aba arindiriye turazizi.
Niyo mpamvu natwe twabiyambaje nk'impuguke, abakibaza impamvu bakwikingiza kandi niyo bafata urukingo bashobora kwandura COVID-19 nkababwira iki?
Kwikingira izi ndwara zandukira zaba zitewe n'imigera izi twita amavirusi cyangwa izindi zitewe n'amabakteri, hariho ubwoko bwo kwikingira nuvuga nka uburyo nka butatu. Urashobora gufata urukingo rukagukingira yuko zandura, hanyuma ubundi mugabane wo kwikingira urukingo rurashobora kugukingira yuko wanduye utaremba cyangwa ukagira ibimenyetso bisanzwe. Hanyuma rero hakaba rero n'urukingo rukomeye urubuko rubuza ko abantu barwara ngo hajye bapfuriye indembe cyangwa ngo indwara yapfe ibahita. Rero ni migabane itatu ku byerekeye ukuntu inkingo zifasha abantu. Mu byo tumaze kubona rero ubunye kubera uyu mugera wagiye urahindagurika, abantu barashobora kugwara baratandazwe mugabo naho bagwara ntibagwara ngo barembe. Urukingo rero ruracakingira yuko abantu bagwara ngo indwara yapfe bahitana nk'uko vyagenze tutaratangura gucandaga. Umuntu arabona uburyo butandukanye. Twarashoboye no gukurikirana rero turaba nk'ubunye abagwarira muri bijya bice hagwari amwe ndende baje bakoresha mu kwemye machine twasanze abantu batafashe ubucandago bagira amahigwe make ku buryo nk'incuri 11 cyangwa 12 kugira ngo bagwaye baje hari abandi bashobora kuremba bacandazwa n'abahanini ntibajye abantu gucanco sijana kwijana hari agace gato usanga nabo bacandaga mu biro utakora abasoda bakwiye hamwe n'abantu baba bariko baragera mu zabukuru dusanze tuzi yuko incandago zidafata neza nibo rero tubona ahanini ubunye bashobora kuremba barafashe incanco nayo ahanini barashoboye gukingira.
Noneho se mwatubwira iyi virusi nshya Omicron aho itandukaniye n'izindi zabanje?
Mu bisanzwe izi ndwara z'imigera zirahindagurika irimo muri kamere kaza iyo zigumye zikwiragirana zica zihinduka rero uyu mugera uyu bita Omicron ahanini hari agace umugera winjiramo mu mubiri rero niko kahindutse hariho uduce twako twahindutse udushika nka 36 ugereranyije n'izi zindi zahora.
None se nk'abantu bafite ubwoba bwo kwikingiza bavuga ngo ni virusi nzima babashyira mu mubiri urukingo rwa COVID-19 rushobora gutuma umuntu arwara?
Urukingo cyangwa iyindi miti hariho abantu bashobora kugira ingaruka mbi bivuye ku rukingo urwo ari rwo rwose cyangwa umuti na by'ibyo ibisanzwe barashuha bamwe bakameneka umutwe nayo ibyo ni ibintu bitoyi ahubwo ni ikimenyetso cy'uko umubiri uri kurakora abo basoda bo gukingira umubiri kuko icyo dukora mu muntu yatandaze ni uhenda umubiri ko waronse indwara nicyo gituma hari ibimenyetso usanga umuntu ashobora kugira gisa n'ibyo umuntu aba agwaye mugabo si ukuvuga ko aba agwaye n'umubiri uri kurakora nabyo ni byiza byinshi rero ibyo bimenyetso ni ibimenyetso bibayabaye ku buryo hariyo n'igice kinini iyo kitigera cumva na kimwe kandi babakingiye rero ibyo ntibo umuntu ntiyobigira ubwoba ngo abitebe ko mwese muribuka yuko abafise abana bakiri bato bo barabizi iyo babavanye kubacandagisha ko bose bama bahitana umuti w'umucanwa cyo kimwe na kurya bigenda ku bakiri bato ariko baricandagisha.
Muganga Nzoba Ndora, mu byo mutubwiye twumvisemo inyungu umuntu abonera mu kwikingiza, noneho kutikingiza bifite izihe ngaruka ku muntu utikingije ku giti cye cyangwa se kuri sosiyete muri rusange?
Uravye ku ngaruka ziba ku muntu ahanini ni uko ukuntu bamwe bashobora kuremba iyo banduye iyo ndwara. Hanyuma iyindi ngaruka mbi rero ishyikira ku mugabe wo uraba abantu bose ni ibi by'uko umugero ugumye kwiragirana ucuronka n'aya mahirwe y'uko umuhindagurika. Rero ahanini umuntu uretse ko yicandagisha kugira yikingire wenyine aba akingiye n'abandi kugira ngo uwo mugera ntugume uhindagurika. Hariho n'abandi rero bataba bari nk'iyo migwi ishobora kuremba mugabo urumva usanga bafise ababyeyi cyangwa izindi nshuti cyangwa abo bakorana bari mu mugwi ushobora kuremba urumva urikingira ukongera ugakingira n'abandi. Hanyuma nashaka kongera ko n'ibi by'uko bivugwa yuko uyu mugera mushasha abantu baba bataremba ugereranije n'uyu wahora Delta ivyo turamaze kubibona mugabo nawo urandukira rwose ukanduriza abantu benshi. Ivyo navyo rero ugiye kubiharura uca usanga mu gihe mugera uri kuranduza abantu benshi uca usanga na babandi bafise amagara make bahava bashikirwa ari benshi urumva bagahava bagwariye rimwe ari benshi ugasanga ibitaro ntibishoboye kuronka uburyo bwo kubavura ugasanga ntibi bikiye abafata ingingo z'uko baza barugara iyo abakozi benshi bagwaye cyangwa ibintu bikomeye bigasiba.
Ese ubundi iyo umuntu agize ibyago akarwara COVID-19 kandi yarikingije akayikira ashobora kongera kuyirwara?
Ibyo bifatiye yuko imigeri zirahinduka ko umuntu agwara yacandatswe ni ibintu bisanzwe mu gihe umugero uba wahindutse. Mugabo hariho igice cy'ubwo bukingire agumana kimukingira ibyo by'uko agwara rwose ngo arembe cyo umuntu arakigumana. Benshi iyo twatakaje uyu mugera Omicron ni ibi by'uko umuntu akingirwa ntiyandure icyo ni cyatakaye ahanini nayo icyo kingirwa kugira nturembe icyo umuntu arakigumana. Icyo gituma rero byiza ari ukubandanya abantu bitandagisha ntibihave bibaca imvuti iyo bumvise ko umuntu niyo yitandagisha ashobora kwandura.
Umuntu noneho wakingiwe akaza kurwara ashobora kwanduza abandi?
Iyo umuntu wese umuntu yakingiwe ugiye kuraba umuntu yarakingiwe iyo agwaye kubera umubiri uca ukora abasoda bigwanira n'ingoga wo abo bantu kenshi bagira imigera mike mu mubiri kandi gahera n'ingoga rero naho bo banduza usanga banduza umwanya mutoyi bakanduza abantu bake niyo n'indi nyungu rero yuko umuntu atandaza atanduza abantu benshi niyo umuntu atacandaza
none se umuntu noneho atinze gufata urukingo rwa kabiri cyangwa urwo gushimangira izindi hari ingaruka byagira igihe arengeje igihe cyo kurufata
oya nta ngaruka bigira wari yigeze gufata urucanco naho hace igihe kininiya kubandaniriza ko kuko umubiri uribuka rwa rucanco rwa mbere uba warafashe bikenerwa ko umuntu atasubira gutangura ku busa
mu gusoza iki kiganiro muganga Nzoba Ndora mbasabe muri make muhi inama bakurikiye Radio Ijwi ry'Amerika muri uyu mwanya mu bijyanye n'indwara ya COVID-19 ndetse n'inkingo
icyo noshikiriza hanini ni yuko abantu bose iyo bava bakagera ibi by'uko kwikingiriza indwara zandukira n'ikibazo cya bose niyo ku isi hasigara abantu batacandaze cyangwa batafashe ingingo ku buryo bigabanya yuko uyu mugero uguma utembera tuzoguma tugaruka ahandi nayigeze kubivuga igihe kimwe mu kiganiro ndiko ndavuga yuko ibihugu bitari imbere byogerageza ibihugu biri baratera imbere ko baronka incanco nico nashaka gushimikira ko kuko twese tudakingiwe nta numwe azobakingiwe nico gituma ari igikorwa ibihugu byose byoshira imbere hanyuma abatararondera incanco zikwiye bakazirondera abatarahimiriza abanyagihugu babo ko bazifata bakazifata ikindi naco mbona iyo batanguye kwinuba izi ncanco za korona ni uko mu nyuma naho nyine bizohava bibagora ukuntu basiguriye abanyagihugu ko batandagisha dufate nk'aba nk'izi ncanco baha abana kuko nukuraba ingaruka zishobora kugira iyo umuntu atanguye gutanga amakuru atameze neza bishobora no konona akazoza ku zindi ncanco canke izi ncanco zindi zisanzwe zitangwa ku bana nico gituma rero nk'impanuro nohanura ibihugu byinshi usanga bifise ingorane y'uburyo hamwe n'abahinga bogerageza bakaja hamwe kuko aba benshi usanga bashobora kuronka n'abo bahinga bakaba abahanuzi ubwo biroroshe gukorera ku izi ikoranabuhanga arashobora kuba yicaye mu mahanga agashobora gufasha ibindi bihugu rero abantu bajejwe mene iyo migambi bo biraba ukuntu mu gihugu icyo ari cyo cyose coba gifise abantu b'abahinga bategura bagakurikiranira hafi ibi bintu bifite indwara zandukira kuko n'ikibazo kihari kandi kizogumaho indwara ziguma zigenda hagaruka izindi niyo mpanuro notanga ku bariko baradukurikirana ku muntu asanzwe cyangwa abasanzwe bafata ingingo ku bihugu
ndabashimiye cyane muganga Arsène Nzoba Ndora kuri izo nama n'ibisobanuro hamwe n'umwanya muhaye Radio Ijwi ry'Amerika n'abakunzi bayo murakoze cyane
murakoze nawe
banywanyi b'Ijwi ry'Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu
mu Burundi abanyagihugu bakoresha ibarabara ry'igihugu nimero 7 bavuga ko hatagize igikozwe vuba rishobora gucika burundu umuyobozi mukuru arongoye igisate cy'amabarabara mu Burundi arabahumuriza ni nkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana
uvuye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura urenganye ibiro vya zone Musaga iri mu manuko bw'ico gisagara hari ikimenyetso cerekana ko iryo barabara rigeramiwe ikiraro cungikanya zone Musaga na quartier Kamesa iyo zone nyene cyaracitse burundu kugira urujya n'uruza rubandanye haciwe iruhande y'ico kiraro akabarabara kimfata kibanza ugeze ku birometero 7 mu mitumbi hanamye y'intara ya Bujumbura hafi ya paruwase gatolika ya Buhonga ibarabara ry'igihugu inimero 7 ni kabiri na rimwe ntiribe rigihita hamwe atagikozwe vuba uretse ko abakunzi b'ijwi rya Amerika bavyiboneye bamwe mu baricamwo babifitiye gihamya
amakenga turayafise cyane kose yuko tubona yuko mwanya n'umanyandisho bara no gucika imodoka cyangwa uruza n'uruza rw'ibintu bisubire kurenga uri kurabira imodoka zibiri ntizishobora kuhahwanira imwe ibanda kubise yindi mu kurinda yo kuyindi irenga
bivanye no kuntu iri barabara usanga ririmo ibinogo ahandi naho gasanga rirahengamye turema dutwaye nk'umuntu agwaye tumushikanye iyaza yahwereye
cyo ngaha muri kominye biraba kuri 17 kuko ni kenshi twamara cyangwa tukabura amasanganya n'abantu no gupfa bagafa nkati ko tubagenda ngaha kumubara ugasanga imodoka iraduhitanye cyangwa irahitanye umuntu
iruhande yo gusaba ko iryo barabara rigeramiwe kandi rifitiye akamaro kanini igihugu na bene cyo ababa mu micungararo yaho iryo barabara rica mu ntara ya Bujumbura baragerageza kuri sanasana naho bidafashe bavyuka buri gitondo bafurira ibinogo biri muri iryo barabara ya kaburimbo bakoresheje ivu
kuva abashinwa baza kuhakora barakoze amaranyi kandi ahantu imodoka zipfa ruguru nka zijya zipakiye imiziko zihaduka zigasubira inyuma hajya najya makamyo apfa hanze raduka imvura yapfuye ikanyerera aho imbere mubona bakadundura imodoka imanutse
twacewe n'imbabazi kubera ababyeyi bamamashe muri iri barabara nazishobora kuricamo ndi mu modoka kimwe ndi ku moto mugabo kenshi ryamajyabayeremwe amasanganya menshi turabavoronte amatubare kwivoronte turavuga kuti reka dukore ikishiyiza ubuze barakora ibereye n'abazoduhemba
umuyobozi mukuru arongoye igisata kijejwe iby'amabarabara mu Burundi yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko hari amabarabara makuru agiramiwe n'isidagurika kubera ko amaze imyaka myinshi Regis Mpawe nayo arongoye igisata kijejwe amabarabara akavuga ko bidahita byoroha mu gutanguza ibikorwa byo kuyasanura
kubera biba bisaba amahera menshi cyane birasaba yuko dusabane ingurane ibindi bihugu cyanke tukikora kubandi dusanzwe dukorana nka Banki Mondiale na Bade ahandi gukora amabarabara bisanzwe kuyasubiramo kuko ibarabara n'inyubakwa nk'izindi nyubakwa zose riragira ingorane ugasanga ari aho yononekaye cyangwa aho byasidutse ibyo twita mu gifaransa entretien ibyo hohe n'amafaranga ava muri leta y'u Burundi ayo rero tuba tuyazi neza nk'ubu leta yaratanze amafaranga ashika imiliyardi 25 yo kugira ngo aya mabarabara asanzwe yarahari tuze turayasubiramo tuyakora neza mugabo ayandi kubera usanga ari bikogwa bifata ku myaka 2 cyangwa 3 amafaranga abari muri budget igihugu na mafaranga abayasabwe kungurana cyangwa abayasabwe ko imfashanyo
uwo mutegetsi ariko akavuga ko leta itareza amaboko untumbero yo gusanura iyo mihora ifise uruhare rudasanzwe mu iterambere ry'igihugu n'abakibamwo mawe n'Imana agafatira ku mabarabara azera tanguye gusanurwa
amabarabara cyane Bujumbura menshi ari karakura kandi yakuriye rimwe nico gituma batanguye kuyakora murabona nkiri ya Bujumbura cy'ibitoki twaratanguye kurikora rikorera naherahezwa hariho nibarabara rija mu Rumonge ariyo bita ibarabara rikuru rigira gatatu rikorera kogwa ku Binyanza rake gushika mu Rumonge naho nyene ibikorwa byaratanguye kuva mu Rumonge gushika igitaza ibikorwa naho nyene byaratanguye va igitaza gushika iBujumbura turiko turarondera uburyo kugira ngo iryo naryo nyene ritangure gukogwa
ibarabara ry'igihugu ni 7 muri kino gihe rigeramiwe n'isidagurika rifise uburebure bungana n'ibirometero 130 rifatanya umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'intara ya Rutana iri mu bumanuko bw'u Burundi riciye mu ntara za Bujumbura na Bururi
Radio Ijwi rya Amerika ivuga Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda maze rero nshuti zacu aya makuru naho murije mbashimiye ko mwayakurikije mukomeze mugire umunsi mwiza murakarama
Yeah. Wangunye kumutima.